Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mu mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mu gikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse, dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Edi, mwaramutse mwese abateze amatwi radio Ijwi rya Amerika aho muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, ho zina Munezero nje ngiye kuyabashikiriza. Amakuru duhera mu gihugu cya Suède, aho kuri uyu wa gatanu mu gisagara cya Stockholm aho muri Suède, imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo yuriye abantu bari imbere y'iduka rinini, yicamwo abantu bane n'abashika kuri 15 bakomeretse. Umushikiranganji wa mbere wa Suède yatangaje ko cyari gitero cy'umwiyahuzi. Ni mu gihe kandi abategetsi bamenyesha ko hari hamaze iminsi hari amakuru avuga ko ku gitero gishobora kuba muri icyo gihugu, umuntu umwe hakaba yaramaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Ijwi rya Amerika ryakuye umurundi kazi asanzwe aba muri icyo gisagara cya Stockholm, Vanessa Kamermana, aratubwira uburyo ibintu byifashe aho muri icyo gisagara. Yishura ku bibazo bya mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urabona ko hari ubwoba mu ibarabara kubera bamaze kumva ko byabaye, ciye bugara ahantu hama bus nakora, ama metro nakora, ama train nakora. Donc abantu kugira bavaho bari bategezwa gutambuka, hama wabona ko mu ibarabara abantu bafise ubwoba, wabona yuko abantu nyene bafise ubwoba nyene mu maso bavuga ati none ubu bigenda gute, ni he hashikirwa.
Wewe ubaye muri icyo gihugu cya Suède imyaka itari mike, kuri wewe nta makenga wowe ufise ku bijyanye n'umutekano wawe?
Sinavuga ngo ni jewe jenyene, navuga yuko ni umuntu wese aba muri iki gihugu, umuntu wese ari ngaha naho atababa muri iki gihugu n'ingenzi yaje yari no mu Stockholm itarize ibyo bintu. Sinavuga yuko ibi byaca bituma umuntu ava mu gihugu cya Suède, kuko ikigero abona ko hafi uburaya bwose niko navuga, canke n'ibindi bihugu bibangamiwe. Sinavuga rero ngo umuntu yobihunga ngo aragiye aha canke aha, ni kugumana aho twahuri nyene ukizera ko umererwa neza.
Uyo yari Vanessa Kamemana yariko arishura ku bibazo bya radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino tuyabandanize mu gihugu cya Ethiopia, aho leta ya Ethiopia yatangaje ikiza gikomeye cy'amacinya mu karere kari ku mupaka wa Ethiopia na Somalia, aho abantu basanzwe bageramiwe n'uruzuba. Muganga Akpaka Kalu aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu OMS ryita amagara y'abantu yatangaje kuri uyu wa gatanu ko abantu bashika ku 16,000 bari bo bamaze gufatwa n'iyo ndwara kuva mu kwezi kwa mbere. Nta gitigiri cyabimaze guhitana gushika ubu kiratangazwa. Yamara uburongoye ako karere Abdi Mohamed Omar avuga ko abana 19 baba mu manuko ku rubibe rwa Somalia na Ethiopia bamaze kuhasiga ubuzima. Abanyagihugu bo muri ako karere nabo baremeza kandi ko abatari bake bamaze guhitanwa n'iyo ndwara y'amacinya. Mu gihugu kibanyi cya Somalia, OMS yatangaje ko iyo ndwara yiyongereye inshuro 5 ugereranije no mwaka uheze. Abamaze gufatwa baharugwa ku 13,000 nabo imaze guhitana bashika ku 300 kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Muri Nigeria abantu amamiliyoni baragerameye n'ibazo bitandukanye mu karere k'uburaruko bushira ubuseruko ni mu gihe amashirahamwe yabagira neza hari karagerageza guhangana n'ingaruka z'ibitero byakozwe n'umuhari Boko Haram wateye Nigeria kuva mu 2009 naho abagwanyi batujijwe bivugwa ko umutekano kibangamiwe mu turere tumwe tumwe George Quenelle umuhuza bikogwa mu ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere PNUD kumugwa mukuru wa Borno Imaduguri avuga ko bariko barafasha abanyagihugu barenga imiliyoni 2 bahunze ako karere kuenera akavuga ko iki ari giye kigoye cyane kuronka ibifungurwa byo gufasha izo mpunzi naye muri Afrika y'Epfo abantu 2000 bakoze imyerekano kuri uyu wa gatanu abanyagihugu baje bava mu mice yose y'igihugu bakoraniye mu bice bitandukanye basaba ko president Jacob Zuma atanga imihoho abategetsi bavuga ko iyo myerekano yabaye mu mutekano yamara ibinyamakuru byatangaje ko abapolisi barashishije amasasu atica ku banywanyi ba president Zuma bari mu gisagara cha Johannesburg. Userukira Leta Zunze za Amerika muri ONU Nikki Haley yatangaje ko ibitero vya Amerika yakoze ku kibuga c'indege kiri mu buraruko bwa Syria mwijoro ryo kuri uyu wa gatatu bifise insiguro ivyo Haley yabishikirije mu nama yihuta ya ONU yabaye kuri uyu wa gatanu. Haley yavuze kandi ko bikenewe bazokora ibirenge ivyo yamara ko yize ko bitazobangombwa ko bashika kure. Amerika yatangaje kandi ko bateye ibisasu vya misile kuri ico kibuga c'indege bivuye ko ari ico kibanza leta ya Bashar Assad ikoresha mu gukora ibitero vy'ubumara nk'ivyo yakoze ku munsi wa kabiri. Nikki Haley avuga ko amakungu ategerezwa guhindura uburyo bwo guhagarika intambara ho muri Syria. Uburusiya bubicishije ku mushinga mateka wabwo muri ONU bwatangaje ko bwashavujwe n'ibitero vya Amerika bukavuga ko Amerika yarenze ku mategeko mpuzamakungu.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC ubuye katubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima kira.
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Akazi kumurengera kubaganga gatuma amagara y'ababitura adakurikiranwa neza. Aha ko vuga uko tumviriza neza ingorane zabaje kwivuza hamwe no kudatanga imiti ijanye n'ingwara yivuje bivuye kukwihenda uko vyashizwa habona mu 2005 n'urunani rw'amazu gwitaho iby'ubuvuzi bwo mu Bufaransa. Itunganyo ry'ubuzi ma gibitaro zegukira leta birahungabana bivuye ku mwanya muto urangwa mu baganga n'abavuzi. Info ni yuko bashira imbere kuvura mu bitaro canke amavuriro yabigenga bivanye na gahembo kanini baharonkera nkuko vyashizwa habona n'ikigo Health Institute c'Kigali mu gihugu cy'u Rwanda mu 2007. Byongeye akazi kenshi ku baganga n'abavuzi gatuma badakorana umwete ukwiye na ndembe zibari nyinshi zabituye. Ikimenyamenya nuko bishika imyidogo ikaduka ifatiye kuko zitakigwa mu buryo bwihuta nuko OMS ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi ribivuga. Ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi yemeza ko abaganga b'abahinga badakwiye kwakira abagoyi barenga 15 ku munsi. Ku ruhande rw'abaganga batari bakaruhariwe ntibakwiye kurenza 25 ku munsi. Ivyo vyofasha ko muganga aronka kajyo ko kuruhuka hamwe no kugira ubushakashatsi mu vy'ubuvuzi ku ngwara zigenda ziraduka mu bantu nkuko OMS iribandanya ribihanura. Mu bihugu biri mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara ari naho Burundi buherereye, ubukere bw'abaganga butuma bamana intege nke kuko bakira abantu barenze. Aho ni mu gihe usanga umuganga yakira abantu barenga 50 ku munsi tudashizemo abaganga baja kuvurira mu bitaro vyigenga nuko UNICEF ishami rya ONU gitaho ineze bibondo kwisi byabishize habona mu 2010 ivyo birashobora kuba intandaro yigurirana gimpfu mu bitaro canke mavuriro nuko UNICEF ribandanya ribimenyesha nuko mu vyumva mu kiganiro kira cuno musi turabira hamwe ibijanye n'ingaruka z'akazi kumurengera mu buvuzi irije mwumva ni jewe Alan Eve Irahunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira Mugutangura ikiganiro cyacu nyezina tegamatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura kuri mikro y'iju ry'America dutubwira ingene igisata c'ubuvuzi co tunganywa kugira abagwayi bavugwe ruganira na mugenzanje Haisal Liliane inamahoro
nuko wazindutse bagahera ku nimero ya mbere mpaka ku wanyuma naho mu bamusumba sumbana ukuntu mwamubayeho aho byo tunezera gose aho bubwishi bw'abaganga kuko iyo bamaze kuba bakeya abagwayi bakaba benshi bituma yuko umuntu ashobora gupfa mu mwanya kugira abuze abaganga bamubaha
leta yogwiza amashure menshi y'ubuvuzi kandi kongera igatanga ubuzi
bakazana n'imiti ikwiye kazi kagende neza
boraba rero abahinga babizi bagakorana n'igice yamwe OMS
abaganga bo kwitaho batarabye ufumbatisha uko yo kwitaho neza umugwayi wari we wese akabikorana urukundo kugira imana muhayo ngabirano yo kubikora
bakagira urunani rwo kugira ngo bakore ari beshi ntakore arumwe
umuntu ari karakora kana telefone ntibijanye
Rimwe na rimwe abaganga barafata imiti ibagabaniriza uburuhe ubashikira kubera akazi kumurengera mu gihugu cha Slovenia ibice 25 by'abaganga bafata imiti mitisiline ibafasha kugabanya uburuhe bwo mu mutwe iyo nayo igashobora kubatera ingaruka zo mu bwonko mu gihe bayifata imisi yose nkuko amakuru dukura mu kinyamakuru cyo muri ico gihugu The Journal of Hospital Infection kibivuga amatoho za yakozwe mu 2005 mu gihugu cha Canada yarerekanye ko ukurengegwa nakazi kw'abaganga kwateye ingaruka zitari nke mu gukurikirana abavyeyi bibungenze bakeneye kubagwa ivyo rero bikaba byatumye abantu bababa ibice 43 kwijana baticizere muri ico gihe kubuvuzi bwaho nuko inkuru dukura muri ico gihugu cha Canada zivyemeza Haisal Liliane inamahoro adushikiriza itohoza yatugiriye mu gisagara cha Bujumbura kubijanye n'akazi kumurengera kubuvuzi
Iyi ni imyidogo yabo twasanze batonze ku muganga kurikirana indwara z'abana ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Iyo myidogo ikabifatiye ko hari abashaka guca imbere y'abandi badakurikije urutonde rw'ingene bashitse.
Bagomba kuvuga ngo nibo baramukiwe. Uyu namutanze nyene amasana bayenga hanye simake.
Abo twahasanze bamenyesha ko aho barihira amahera kugira bashobore kubonana na muganga babajuragiza bigatuma abagwayi baremba kuruta. Ivyo vyunyugwa nuko abantu benshi usanga barundana ku muganga umwe bivanye nuko aba yaramubwiwe neza n'abagenzi we umukenyezi twasanze kwivuriro rimwe ry'abikorera utwabo amenyesha ko yashimye kuza kwivuriza ngaho kubera hasanga umuganga asanzwe amukurikirana iyo yibungenze kubwiwe naho hoba hari abamutonze imbere benshi ararindira gushika bonane na muganga ivyo bimwereka ko umuganga abayizewe cyane n'abagwayi ariko rero ubwinshi buratuma batakigwa neza nkuko binegugwa n'uyu mukenyezi
twarambiwe nyene inzara yatwiciye hano bwa turarindenge turashikirwa ko tuba tujya kurondera umuganga turarindira twihanganye
ubukene bw'abaganga b'abahinga ni mvo nyamukuri tuma hibonekeza imirongo miremire y'abagwayi barindiriye kuronka umuganga abamenyereye kwivuriza ku bitaro byitiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore batanga karorero ko hari umuganga umwe yanonosoye indwara z'abakenyezi ku bitaro by'abasirikare Butare mu Kamenge hari abahinga batarenga babiri banonosoye ibijanye n'izo ngwara ukutakigwa neza iyo bagiye kwivuza mu bitaro vya leta eka mbere rimwe na rimwe bigashika ntibanakigwe ni kimwe mu bibatuma bahurumbira kuja kwivuza mu mavuriro y'abikorera utwabo nkuko tubiyagirwa na bamwe mu bagwayi bamwe muri bo birashikaho umuganga basubiza inyuma bivanye n'uko urutonde rwabo yakiragwa amaze gukwira Adelaide Kanyamuneza numwe mu bo byashikiye
nari ntsinda yakomba kupaye yanahakuye na baye ariko nari ndende sinatoye nimero ngo ntonde nchashikira ku muganga muganga cyaransubiza inyuma ngo genda ngo je ngo abantu nakira ngo nizi nimero mfise ngo umuntu adafise nimero ngahi wanje nta ndasubira inyuma uwo munsi nchangenda muri tripe kwifudayo kandi nari merewe nabi
ivyo birashika kandi no ku baganga bikorera utwabo bagasubiza inyuma baje kwisuzumisha bivanye nuko ari benshi kubategerezwa kwakirwa nkuko muganga Ozayinda yegamiye akorera ku bitaro by'abigenga Saint Joseph avyemeza ikindi nuko abakiriwe bishika muganga ntabumvirize neza bivanye n'igitigiri kinini afise cabo yakira uko kwihuta kwibonekeza mu kunyarutsa kwandika imiti umugwayi ataraheza gusigura ububabare bwiwe nkuko abagwayi batandukanye babitwiganiye Anick Vanessa Niyonzima uyu numwe mu bagwayi
nukuri kuri Prince Eugene naragiye kwivurizaho umuganga uza guheza kuvuga ingwara ugwaye yahejeje kwandikira imiti biratubabaza cyane kuko uje kwivuza petetre ashaka kwa kwandikira imiti dahuye niyo ngwara uri kuramwiganira utari bumubariye ati wanyandikira imiti tariyo kuko ntuburi muganga naho kurenganya ubifata uko nyene
kuri ivyo insiguro itangwa na muganga François Niyonzima wo ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge nuko baba bamaze gutahura ibimenyetso by'ingwara tumenyeshe ko mu gisata c'abakenyezi bibaruka ariho hakunze kwibonekeza ingaruka z'akazi kumurengera atwovuga na cane cane mu gihe habonetse abibaruka benshi babanje gukogwa zimwe mu ngaruka nukononekara kw'inguma bivuye ku mvo zitandukanye hamwe n'inkuku bacura inyuma y'iminsi itatu bakozwe badakurikiranywe neza ahandi nawo bikava ku igikorwa cyo kubaga cyakozwe mu buryo bwihuta bivanye n'ubwinshi bw'abavyeyi babwirizwa gukogwa nk'uko muganga Evariste Nitunga nonose ibijanye no kuvura ingwara z'abakenyezi abitwiganira uwo muganga kandi asanzwe akorera ku bitaro vya leta hamwe no ku bitaro vy'abigenga Saint Marc aratubwira ingene bishika abaganga muri rusangi bakarengegwa n'akazi
uje muganga iyo ya abaza umugwayi kujya mu masaha nk'abiri yateza kuba yahaciye akajya kuraba ku mugwayi yashoboye kwikangura anesthesia yamuvuye ko kaganira akanamubwira n'ingene operation yagenze ibyo rero turakunda kubura kanya buno nyine kubera ufite abagwayi benshi baba bari kuri program uheza umwe uja kubaga uyundi ukasanga ugiye guheza ayo ma program yose umwanya warenze ariko imana tugira nuko abagwayi baba bari mu bitaro bafise abandi baganga babakurikirana turabahama tegeko yuko hari uwo babonye ameze nabi baheza bakatubwira
ibikorwa bijanye no kugwiza amavuriro biriko birakogwa mu gihugu cyose nkuko bivugwa na muganga Tade Ndikumana avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza ruho nyanganda sida avuga ko iyo abagwayi bijukira kwitura amavuriro mato mato ata mirongo miremire yo kwibonekeje ku bitaro bikuru ukugwiza abaganga bahembegwa ku masaha abo bita abavakatere ni nyishu kuri ico kibazo c'ubukene bw'abaganga muganga Marc Nimburanira arongoye ibitaro by'abasirikare mu Kamenge amenyesha ko bagerageje kwiyungunganya kugira abagwayi bashobore kwakirwa neza
araho tubone yuko babaye benshi abaganga ntibabe bakwiriye ico gihe turamutse tubibonye hariho abaganga basanzwe bakora twita a temps partiel naho baba bari muhira ico gihe turaheza tukamuhamagara bakaza kugira ngo badufashe kwandanya twakira abo bagwayi kugira tubatunganirize
tumenyeshe ko bishika abaganga bagafatirwa ibihano mu gihe batubahirije akaranga mutima k'akazi kabo nk'uko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buvyemeza
ni ngombwa ko umuvuzi cyangwa umuganga yobungabungwa kugira ngo ntasamare mu bijyanye no kuvura abantu aha twovuga nko kuba afise uburyamo bwo kuruhukiramo mu gihe yumva ko amagara yiwe atifashe neza hamwe no kuba afise icyo ashyira mu nda kugira ngo agumane inkomezi nk'uko bihanurwa n'urunani rw'amazu y'ubuvuzi bwo mu gihugu cy'Ubufaransa oite igisata cha oni cyitaho iby'akazi ku isi gihanura kugenzura uko abaganga bigenza ku rubuga rwo kuvura ku ruhande rw'abaganga naho mu gihe barengewe nakazi ni byiza ko bubibwirana hagati yabo nkuko oyite kibihanura ico baciza kandi nuko abaganga n'abavuzi bageze mu zabukuru bosubirizwa kare kugira umurindi wo kuvura n'ugende wikwega nkuko runani rw'amazu y'ubuvuzi bwo mu Bufaransa rubihanura n'ubunyere mugenzanje Haisal Liliane inamahoro adushikiriza ikiyago yagiranye na muganga Tade Ndikumana umuvugizi wo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida
muganga Tade Ndikumana ndabaramukije
mahoro neza
bivuye kuri uko kwakira abantu benshi umuganga ntashobora kuruha bikagira ingaruka izo ngaruka ni nkizahe mwoba mumaze kumva
uyu muganga rushe ahanini araruhuka mu mategeko agenga ivyo kuvura biratomoye neza yuko iyo yakiri mugwayi amuha umwanya kwiye kugira ngo amusuzume bikurikije nkuko amategeko abigenga bijanye no kuvura
gushika ubu ntangorane ziribonekeza mu tubwire
uretse uko kuntu abene gihugu barindira ari benshi cyanke kugoresha kajya gakarata ko kwivuriza ko kamwe bitakamu usanga umuntu yasinje ingazi zategekanijwe kugira ngo bamwakire
abasuzumisha imbanyi n'abavyeyi bavuza abana bakiri bato baridoga ko bibagora kuronka abaganga babinonoso yabo bita abaspecialiste ivyo onye mu bihinsiguro yahe
insiguro ngaho nuko abene gihugu benshi bahurumbira abo baspecialiste kumbe bitari bikenewe hanyuma nabajya babinonoso yese benshi cyane nkuko bigaragara nico gituma dusaba yuko haba kwitura amavuriro dukurikije zijya ngazi
iki ijanye nuko mu bitaro vya leta atabikoresho bihagije ariko agiye mu mavuriro yabigenga umuntu agasanga umuganga hakorera arafise nkico gikoresho ivyonye mubona ari bisanzwe
nivyo byarashitse aho usanga uburyo atari bwose mu mavuriro ya leta ariko ibisabwa ubuye bikoresho bigenda biraboneka
ho bariho igitigiri ntarengwa umuganga adashobora kurenza iyo ariko aravura abantu
mu mategeko ari bitigiri ariko igihambaye nuko atabosubize nyuma umugwayi yitwaje ngo je namaze kuvura abantu nka 20
itabumvirije neza nta nabi yo kwakira abagwayi benshi bashoboka rero
iyo bigiye mu rudandazwa ni bibi mugabo iyo umuntu yakiriye abagwayi akarenza kubera yabonye yuko bitwiviro kandi barembye si bibi na buhoro buhoro
muganga Tade Ndikumana muvugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida ndabashimiye
murakoze cyane
Arakoze Haisal Liliane inamahoro kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira mate gato ukumviriza karirimbo incuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara ikiganiro nikira cy'ujya Amerika gwaruka niburambigwe muganga Anita Munyana ahejeje gushika muri studio zacu aka nakajyo kanyu ko kumubaza ibazazanira kubijanye n'ingaruka z'akazi kumurengera kubuvuzi tugeze mu gace mbaza ndakwishura
bigenda gute ngo umuntu agiye kwa muganga bakaca bancako ukabona aravuwe ararenganye
birashobora gushika yuko umugwayi yashitse ubwa mbere atashika yakigwa bakamucako kuko ushobora gusanga muganga yaraye arajije amagwayi bandi canke yarabatumye ibipimo vyihuta bikenewe yuko bazanyishu n'ingogana n'ingoga rero iyo bishitse uko onye abagwayi baheze babitahure na cane cane iyo muganga abasiguriye ntibavyakire nabi kandi n'ikindi urashobora gushika ubwa mbere hama ubwa kabiri canke ubwa gatatu hagashika uwundi arembye cane gose bisabwa yuko umuganga yiruka n'ingogana n'ingoga kumwitaho kugira amufashe ngo arokore ubuzima bwiwe
mbaza ndakwishura
aho bishika abaje kwivuza bagataha bativujije kubera ubwinshi bw'abantu
birashobora gushika kuko hakarero twotanga niho gusanga mu mavuriro hari umuganga umwe hama ugasanga abari waza kuvura akabazwa n'amabanga y'iyo vuriro eka n'ibindi bitandukanye bijanye nuko ivuriro rigenda neza cyangwa ugasanga bamutumiye mu manama akomeye kugira bafate ingingo zibereye zifasha abene gihugu ugasanga rero aragiye babaforoma ugasanga nabo ntibashobora kwakira bose cyangwa ugasanga barengewe
Wow. Garuka n'ubunyane muganga Anita Munyana arashishikara kubaha isiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ugace ka kabiri kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
nka buri gitanda kandi bitanda bihari bavyagenze gute
nkuko mubizi kwa muganga uburaro buratandukanye ha uburaro usanga basha kuryamamwo ari batatu canke bane nubundi buraro aho umuntu wese yirarana kandi mukamenya yuko ivyo byose biva ku giciro nkuwo onye ashoboye kuri icumba ciwe wenyene nuko n'igiciro c'icumba kiba kizimvye rero abona ko abishoboye arashobora guhitamo akavuga ati jewe nshaka icumba canje kuko ku buryo bwanje ndavyipfuza uko
mbaza ndakwishura
ushobora kwihenda ugatanga imiti itavuriyo ngwara bivanye n'ukuntu waba wihenze kandi warushe kubera wakoze ubuzi bwishi
ego byashobora gushika yuko umuganga ashobora kuba yarushe kuko yaremerewe n'akazi yiriwemo ugasanga ari henze ariko bishika gake
ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ugace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
Mbega muganga naho baze ahaje umuntu age kwipimisha ugashimwandikira imiti ibipimo tarabifata umwandikira imiti iyo
arashobora kumwandikira imiti kugira bwa mbere agabanura ububabare yaba bufise hama kamutuma ibipimo kandi ivyo bipimo akabona yuko ashobora kumuzanira nigo na nigo ari uwo umunsi nyene canke umushukurikira hama gaheza akamenya umutubereye vyukuri kuri iyo ngwara afise yisunze kunyisho y'ibipimo yamutumye
mbaza ndakwishura
Bega iyo bishitse ga muganga umuntu akakwitura ukamwandikira umuti ukari ategekanijwe bihano bimeze gute kugira ngo ukurikirane
Ariho ugwego rw'abaganga gwashinzeho kandi rukurikiza amategeko iyo bishitse umugwayi akabitura baraheza bakaja hamwe bakiga ico kibazo bagasunzuma mu mpande zose kugira barabe vyukuri wagiye mu makosa hama bikenewe ari guhana ari guhanurana ari gufata izindi ngingo akaba ari uburyo bakoresha kugira bagume bamenyesha abaganga inyifato ibereye cyane ku kereke kwa kiraba gwa inezo
arakoze muganga Anita Munyana kuri zonyishu ahayu gwaruka n'ubunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza karirimbo inshuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu Jambo abanywani bacu atashatse kwivuga izina afite imyaka 30 avuga ko ari buyengero akabaza igituma bora bishika akisoba ko ajyane kandi atanzoga abayanyoye muganga Anita Munyana duhere nyishye munywani
usoba kuko ni ingwara ugendana kuko ku myaka 30 ucisoba ko mu gitanda biba ari ingwara umwana arengeje imyaka 3 agisoba mu gitanda abavyeyi bakwiye bwa mbere kugira inguvu kugira bamufashe haheze ngo bisazemo musano nta mwana arenze imyaka 3 acisoba ko mu gitanda ico no guhanura nuko abaganga ukabiba yagira kuko hari imiti bashobora kuguha ishobora kugufasha iyo miti rero igasaba nuko umuntu yo gukurikirana hafi na hafi barabe yuko byukurikira akora nkuko bigenewe
Musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace rekubwiye iki ahubwo arukaru tangi siguro kumyibutse yabasokuru none musuvuguti ihori ho dihonye umujyango rekubwiye iki
tugerageje kuraba iki gihe nk'umuntu agukoreye nabe hanyuma nawo gacumwishuri nabe nukuvuga yuko ari yahori hori ihonye umujyango byaba byiza yuko akugiriye nabe nawo gacumwishura nk'ineza
bikubwiye iki
Ihori hori ihonye umujyango ukuvuga ngo ntihagire umuntu numwe agukoreye ikosa nibitwaze ngo ngira ndamuhanisha canke ngo ndamuhana gerageza rero twishuremwe kurekuriranira
bikubwiye iki
nk'umuntu agiriye nabe hama nawe kamugiriye nabe nikuvuga bose bagiye baragiranira ashobora gusanga nk'umujyango wose waheze kubera umwe yihoyu wundi akihora wundi ugasanga bose bashobora no gupfa bose kubera rya horo ryavuye ku muntu umwe gusa
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana mu kiganiro kira. Uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'ingaruka z'akazi kumurengera ku buvuzi. Nshimiye Haisal Liliane ina mahoro yafashije gutorokanya majwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga magara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri Burundi voa@gmail.com canke mutwandikire kuri 79 93 79 Alain Yves Irankunda ni je mwari kumwe kuri mikro. Ndabifurije amahoro n'urukundo ahiwanyu.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12. Murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.